they call me Melanin Boy.
Bibaho kuza n'umuntu mbarira warize ukibagira. Bibaho gukunda umuntu umwe birate sasana nari nayike. Uguteye umutima urawusamaza, Mana yakuremye na kimwe yisigarije. Uri sweet, uri sweet, uri sweet, urasosama. Uko bukeye uko bwije umbera umwana mwiza ma. Oma danse danse, sante sante, sante sante, oma na na. Danse danse, sante sante, sante sante. Telefone nisona na kamesaje uona
oya namba.
Wibonera ukunda uzobona bagutesha umutwe. Kujya ntagukunda kujya ntakubesha
iyo mama.
Nzokuryohera z'ubuzima uko nshoboye, ibibazo bize udahamagaye. Muzonde kure mwize untererane. Twayimwa twayimwa pulavi. Uri sweet, uri sweet, uri sweet, urasosama. Uko bukeye uko bwije umbera umwana mwiza ma. Danse danse, sante sante, sante sante, oh mana na.
One word.